muracyateza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi bacu mwiriwe neza. Inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yavuguruye itegeko ngenga ikoresha mu kugenzura imikorere ya guverinoma.
Uri umushinga w'itegeko komisiyo ifite mu nshingano ukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu, ihabwa inshingano yo gufasha izindi komisiyo zihoraho mu kubona amakuru yo gutangiza ibikorwa byo kumenya no kugenza ibikorwa bya guverinoma.
Uyu ni Depite Eda Mukabagwiza, umwe mu bagize Inteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Ingabo z'u Rwanda n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zakoranyijeho muri Kivu ya Ruguru. Mu Burundi, guverinoma yemereye ishyirahamwe AC Genocide kwibuka ubwicanyi bw'ikibimba mu ntara ya Gitega. Naho muri Sudani, bamwe mu baturage barasaba ko guverinoma ivaho. Ikaze amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere muri Sudani. Nk'uko narimaze kubibabwira, i Khartoum abantu bagera ku 300,000 bakoze imyigaragambyo imbere y'ingoro y'umukuru w'igihugu barasaba ko guverinoma iseswa. Fidel Niyongabo araduha ibindi bisobanuro.
Ibyo bibaye mu gihe igihugu gihanganye n'ivyo abategetsi b'abasivile bavuga ko ari ibibazo bikomeye cyane bya leta mfata kibanze maze imyaka ibiri ishyizweho. Abari mu myerekano barimwo benshi bashitse bavuye hanze y'umugwa mukuru Khartoum, bakoranijwe n'urunani rw'imigwi igwanya ubutegetsi n'imigambwe yifatanije n'igisirikare byagiriza imigambwe y'abasivile ko yigungiye ku butegetsi kandi isesagura amatungo ya leta. Igisirikare cyarasangiye ubutegetsi n'abayobozi b'imfata kibanze b'abasivile kuva Perezida Omar al-Bashir akuwe ku butegetsi mu mwaka wa 2019 yaramaze imyaka 30 ku butegetsi. Abategetsi b'abasivile bagirize igisirikare ko kiriko kirarondera kugira kudeta. Imyerekano hanze y'ibiro vya Perezida mu bisanzwe abantu batarekuriwe yatanguye ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije ku munsi w'Imana ibitigiri vy'abari mu myerekano vyari vyagabanutse. Yamara no munsi ku wa mbere ku mutaga ivyo bitigiri vyari vyasubiye kwiyongera bishika ku bantu bari hagati y'ibihumbi bibiri n'ibihumbi bitatu. Umushikiranganji wa mbere wa Sudani, Abdalla Hamdok, yagirishije inama yihutigwa uno munsi kwa mbere.
Fidel Niyongabo, dukomezanye noneho tujye muri Ethiopia, aho indege z'intambara za leta zarashe mu murwa mukuru wa Tigray, Mekele.
Ibyo bitero byabaye uno munsi kwa mbere byemejwe n'abagiranezi babiri bibaye iminsi mike nyuma y'uko leta ya Ethiopia itanguye ibitero bishasha ku nteko z'intara ya Tigray. Intambara ku murwa mukuru wa Tigray, Mekele, yari yahagaze kuva mu kwezi kwa gatandatu igihe inteko zo muri iyo ntara zasubira kwigarurira ibice bitari bike byayo. Inteko za leta ya Ethiopia zirahava. Kuva ico gihe inteko za leta zasavye abanyagihugu bose babishoboye kuzimanganya abagwanyi bo muri Tigray. Abantu ibihumbi n'ibihumbi baramaze kuhasiga ubuzima kuva ingwano itanguye haraheze hafi umwaka. Kindeya Gebrehiwo avugira abategetsi b'intara ya Tigray yabwiye itororokanizo ry'amakuru ryo muri Amerika, Associated Press, ko indege z'ingwano za leta zateye amabombe ku isoko iri mu gisagara ca Mekele ku munsi riba ririmo uruja n'uruza rw'abantu rukomeye. Yemeje ko abantu batari bake bakomeretse. Uburyo bwo guhanahana amakuru muri iyo ntara no mu bindi bice biriko biraberamo ingwano mu ntara bihana imbibeza amahara na afa bwarugawe, bikaba bituma kumenya amakuru y'ukuri y'ibibera muri iyo ntara bitoro.
Radio Ijwi rya Amerika. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abantu batatu bamaze kugaragaza ko banduye Ebola mu burasirazuba bw'igihugu. Ni inkuru dugezweho na Frederic Nkundikije.
Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abantu batatu batoyemo umugera ukiza cha Ebola. Abategetsi bo mu gisata c'ishirahamwe mpuzamakungu citaho amagara y'abantu batangaje ko umugera mushasha w'iyo ngwara icaduka ufitanye isano n'umugera wihaye inkumbi hagati umwaka w'2018 n'2020. Ico gihe wahitanye ubuzima bw'abantu barenga 2,200 unatandukira n'abandi barenga 1,000. Abategetsi bashinzwe amagara y'abantu bavuga ko uyu mugera wabonetse ku munsi wa gatandatu mu karere ka Butsiri hafi y'igisagara cya Beni cari kigwiriyemwo iyo ngwara mu myaka iheze. Batatu mu bantu batoyemwo uyu mugera barahasize ubuzima. Injanco zaragize akamaro mu gutuza uyu mugera vuba na vuba aho uherutse kwaduka. Mu ndwi iheze abaforoma baratanguye igikorwa co gutanga injanco zo kwikingira ico kiza bakoresheje izakozwe n'ihinguriro ryitwa Merck yo mu gihugu c'Ubwongereza.
Muri Nigeria abantu bitwaje intwaro bishe abaturage 30 muri leta ya Sokoto iri mu majyaruguru y'igihugu. Diane Ninine hazwe aradusomera inkuru.
Buramatari wa leta Sokoto yatangaje no makuru avuga ko ico gitero catanguriye ku isoko rya hitwa Goronyo ku munsi w'Imana kibandanye gushika mu gatondo kuno munsi wa mbere. Naho leta ivuga ko abakiguyemo ari 30 umwe mu baba aho cabereye yabwitorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters ko yiboneye ibiziga by'abantu bishika kuri 60 mu bitaro vya ko karere ka Goronyo. Leta ikaba yategetse ko amatelefone na services zose za internet vyugarwa muri leta yose ya Zamfara. Ingingo nk'iyo yarafashwe kandi mu kwezi kw'icenda mu bindi bice by'amareta arimo Katsina, Sokoto na Kaduna. Ibikorwa vya gisirikare bigamije ukurwanya imirwi itwaje birwanisho navyo vyongereza ingufu.
Mu Misiri guverinoma igiye gusaba abakozi bose ba leta kwikingiza COVID-19. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Diane Nini nazwe.
Iyo ngingo yafashwe na leta ya Misiri ivuga ko abakozi ba leta bazotegerezwa kwerekana urupapuro rwemeza ko baronse urucanco rwa COVID-19 bitabaye uko bakazobwirizwa kwama berekana rimwe mu ndwi urupapuro rwemeza ko basuzumwe kandi bagasanga atabwandu bw'uwo mugera bafise. Mu itangazo leta ya Misiri yashize ahabona ejo ku mugoroba yasiguye ko iyo ngingo izotangura gushirwa mu ngiro ku igenekerezo rya 15 ry'ukwezi kuza kwa 11. N'ingingo leta ya Misiri ivuga ko yafashe mu ntumbero yo guhimiriza abanyagihugu ngo bicandagishe. Umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu muri ico gihugu Hala Zaid akavuga ko leta imaze kuronka incanco za COVID-19 zirenga 62 million, ikabirindiriye izindi 2,700,000 zitezwe muri uku kwezi kwa cumi. Muri Misiri abanyagihugu 31,700,000 akaba ari bamaze gucandagwa kuva mu kwezi kwa mbere kuno mwaka.
Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudusange no kuri internet www.radioyacu.com, kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Ku maradiyo yanyu kandi mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi 19.22. Amakuru ya karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Uyu munsi inteko ishinga amategeko yavuguruye itegeko ngenga rigena uko igenzura ibikorwa bya guverinoma. Ivuga ko iryari risanzweho ritakijyanye n'igihe. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Itsinda ry'abadepite batanu niryo ryateguye uyu mushinga rigaragaza ko itegeko bagenderagaho rimaze imyaka myinshi ikaba hari ibitakigendanye n'igihe. Itegeko rikoreshwa ubu rimaze imyaka 15 ritowe. Abagize inteko ishinga amategeko bakavuga ko hari ibikenewe kongerwamo. Uyu mushinga w'itegeko usabira abadepite kongererwa ububasha mu bikorwa byo kugenzura guverinoma izwi n'ingingo 93. Muri bimwe bigaragazwa muri uyu mushinga w'itegeko ni uburyo abagize guverinoma batazajya babarizwa gusa mu nteko rusange, ahubwo umudepite ku giti cye cyangwa itsinda ryabo cyangwa komisiyo nabo muri uyu mushinga w'itegeko bahabwa uburenganzira bwo kuba babaza ugize guverinoma ku mikorere ye. Depite Edam Kabagwiza uri mu itsinda ryateguye uyu mushinga w'itegeko yagarutse ku ngingo nshya zigomba gushyirwa mu itegeko rishya.
Muri uyu mushinga w'itegeko komisiyo zihoraho zahawe ububasha bwo kumenya ibikorwa bya guverinoma. Muri uyu mushinga w'itegeko komisiyo ifite mu nshingano gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu ihabwa inshingano yo gufasha izindi komisiyo zihoraho mu kubona amakuru yo gutangiza ibikorwa byo kumenya no kugenza ibikorwa bya guverinoma. Umushinga w'itegeko wateganyije uburyo minisitiri w'intebe ashobora gusaba abagize umutwe w'abadepite kugaragariza icyizere haba mu kwemeza gahunda y'ibikorwa bya guverinoma cyangwa mu gutora umushinga w'itegeko.
Abagize inteko ishinga amategeko benshi bagaragaje ko bashyigikiye uyu mushinga w'iri tegeko rigena ibikurikizwa mu kugenzura gahunda za guverinoma. Gusa bagaragaje impungenge bagifite kuri uyu mushinga.
Njyewe natangaga igitekerezo ko muri biriya bihano twashyiramo ko iyo urwego rutashyize mu bikorwa imyanzuro y'inteko rusange hari igihano bateganyirizwa.
Visi Presidente w'Inteko Ishinga Amategeko Ida Mukabagwiza ari mu bateguye uyu mushinga yamaze impungenge b'abadepite.
Kugaragaza amakosa ntabwo bivuze gukuraho ugize guverinoma, kuko iyo nshingano ntabwo ari y'Inteko Ishinga Amategeko. Ugize guverinoma akurwaho n'uwamushyizeho, kuko nk'uko yanabivuze ashobora gushingira kuri ayo makosa cyangwa se akaba yashingira ku zindi mpamvu ze bwite biri muri discretion y'umushyiraho. Ariko ntabwo bivuze Inteko Ishinga Amategeko kuba yagaragaza amakosa aho yayabonye. Ntabwo uyu mushinga waje gusimbura ibyo dusanzwe dukora byiza dushima.
Nyuma yo kumva ingingo zose zigize uyu mushinga w'itegeko, abadepite hafi ya bose bawemeje. Umwe mu batavuga rumwe na Leta bavuganye n'Ijwi rya Amerika, Ingabire Victoire, umuyobozi w'ishyaka ritemewe mu Rwanda Darif Umurinzi, yabwira Ijwi rya Amerika ko iyi gahunda yaba nziza mu gihe yabikozwe uko bikwiye.
Ni ibisanzwe ko umudepite mu Nteko Ishinga Amategeko bashobora guhamagara kwandika agasaba inteko ko yahamagaza minisitiri bakagira icyo bamubaza. Ibyo ni ibisanzwe. Niba noneho bagiye gushyiraho itegeko bakabaza rishyira mu bikorwa, byaba ari byiza rwose. Ariko icyo ninzira ndizera ko bizarenga. Urabona tubona pake buri mwaka ihamagaza abantu bacunze nta mutungo wa Leta, bikaba ibintu by'umuhango gusa. Ndizera ko icyo gihe byaba koko by'uko haba guhamagaza utarangije inshingano ze neza, kandi akagira n'inkurikizi utarangije inshingano ze neza, ubundi yagombye no kwibazwa kandi akagira n'inkurikizi zo kuba atarangije inshingano ze neza. Donc ni ibintu by'umuhango gusa.
Abateguye uyu mushinga bagaragaje ko baramutse bawemeje vuba, abadepite bariho ubu bazasoza manda yabo isigaje imyaka ibiri, bashobora kuzakoresha itegeko rishya mu bikorwa byo kugenzura guverinoma. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Abasirikare babiri b'u Rwanda binjiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafatwa n'ingabo z'icyo gihugu FARDC mu burasirazuba bw'igihugu. Barekuwe nyuma y'imirwano hagati y'abasirikare b'ibihugu byombi hafi ya Kibumba na Nyiragongo. Mugenzi wacu Venuste Nshimyimana ukorera mu biro by'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza yabajije Depite Jean Bosco Rubuga Sebishimbo wo mu Nteko Ishinga Amategeko y'Akarere Kivu y'Amajyaruguru uko byagenze.
Mu rukerera rw'uyu munsi bizi imipaka ya Kongo n'u Rwanda n'uruja n'uruza, abaturage barahahirana. Rero iyo abaturage bambuka, bamwe bajabuka bava mu gihugu kimwe abandi baja mu kindi, abahubwo habaye utuntu tw'utubazo tw'ingabo ziba ziri gucungerera imipaka. Wenda tubabwire yuko ari utwo tubazo twabaye, kuko murabizi ibihugu byombi uyu munsi birahahirana nta kibazo, ndetse uyu munsi bikaba bifite imigenderanire yarushijeho kuba myiza kuva aho habereye ubutegetsi busha i Kinshasa. Ni ukuvuga ko n'utuntu dutoya batabashije kumvikanaho, ariko atari ibyo kuvuga ngo hari imirwano hagati y'ingabo za Kongo n'u Rwanda. Abo baturage, abasirikare babiri b'u Rwanda babashije kwibona mu duce twa Kongo, bakaba bamaze gusubira mu ngabo zabo. Muri make ubu ngubu abaturage bakaba batangiye gusubira mu byabo. Abari batinye bumvishe ko hari amasasi cyangwa se imbunda zirimo zivuga zirira. Uyu munsi mu masaha gatambutse tukaba twabonye amakuru y'uko abaturage batangiye gusubira mu byabo.
Ku buryo ubu tuvugana, umutekano muri ako gace ka Kibumba na Nyiragongo wifashe neza?
Ibintu byifashe neza, umutekano ni wose, nta kibazo hagati y'ingabo za Kongo n'iz'u Rwanda. Ubu ngubu ibihugu byombi nta mpamvu yo kuvuga ngo bigirane ubushyamirane, kandi ibihugu birimo byumvikana dukurikije imigenderanire hagati ya Kinshasa na Kigali.
Depute Jean Bosco Sebishimbo Rubuga, ndagushimiye cyane kubw'aka kanyu haye Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane natwe kuduha ako kanya.
Ijwi rya Amerika, tujye mu Burundi. Guverinoma yemereye ishyirahamwe ACE Genocide gukoresha imihango yo kwibuka imyaka 28 ishize abanyeshuri b'Ikibumba mu ntara ya Gitega bishwe ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa 10 1993. Mu mwaka ushize leta y'u Burundi yari yangiye ACE Genocide gukoresha iyo mihango. Mu rwandiko Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu n'Umutekano yabandikiye abaha uruhushya avuga ko abantu bazajya ku rwibutso batagomba kurenga 10 kubera icyorezo cya COVID. Mugenzi wacu Fidele Niyongabo yavuganye na Emmanuel Nkurunziza uhagarariye ACE Genocide mu gihugu cya Canada, utangira avuga uko bakiriye urwo rwandiko.
Iyo nyishu nubwo isinye ku itariki 28 z'ukwicenda, twe twayironse itariki 9 z'ukwezi kwa 10, naho nyene abanyonyi abarongoye ishyirahamwe ryacu babanje kuja kwishuza babakozi bo mu bushikiranganyi bw'intwaro yo hagati kubizanzaza bigira nko kumenga ntibazi gupanga amadosiye, bararondeye turarinda turasubira baratinda barariza ukuryo ryari rihambwe, tukabona yuko bwari muri bwa buryo bwo kuturagiza bagomba kuri ubu ntituguronke uwo mwanya wo kwitegura bihagije ku byiboneke.
Mwari donse itariki 9 zo kukwezi kwa 10 muri uyu mwaka kuberiki byafashe iyi kugira ngo mugire icyo murivuze ko
kugira ngo tugire tubivuga ko urabona ishyamwe ryacu kiri muso nibyo rifite icyicaro gikuri Bujumbura ariko ryarabyaye rirafise ishami ryacu ryo muri Canada rero ta nokunguka ishami ryo muri Sweden igero babona yuko twe turindiriye nyane tuzohaba tutaronka uruhusha tuvugana turakorana turiko dutegura rero ingene ibyo bikorwa bizokorerwa ku mirongo ngurukano mu nkuko bisanzwe twarahavuye turiko turitegura dusanga igihe twebwe twariko dusori ubutumire bw'abanywanyi bazokurikirana inama yo kwibuka abo bana bazize ubwoko bwabo bw'abatutsi n'abandi barundi bose sinzi bo mu gihugu tuca tubonera akaryo yo kwigaruka ngo tumenyeshe amakungu abamwe dushiye kumenyesha amakuru n'abandi yuko n'umwanya twe dukora ibikorwa bizwi birekwa n'amategeko byo kwibuka abaziri abanyabwoko hariho intwaro igomba kubizimanga nico itumara twabivuze imaze
iyo nyishu mwaronse ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati ko bazorekurira abantu batarenga 10 kuja kwibubu ahabereye ubwo bwicanyi kubera impamvu za COVID-19. Iyo nyishu irabanyuze muri make
nkabana mbashobora kutunyura kuko irivuguruza ikongera ikabiba amacakubiri irivuguruza kubera ivuga ngo kugira ngo ikingire abantu ntibanduzanye corona ariko yasinye 2008 z'ukwicenda itariki 13 z'ukwicumi abantu isinze rimwe abategetsi bakuru bakuru n'umukuru w'igihugu bahuye n'amajana n'imbatari 1000 kugira baje kunamira kwibuka umugano wa rudatwa rwa gasore yigutse ntayo kwikukira yariko twebwe akatugwa n'iturenti 10 utwubashinze ijisho umunsi abantu bazoja kwibuka ndadayemeye kiyo 2001 z'uku kwezi sinzi ko bazoreka ngo hagende abantu 10 gusa bitaye ko iryo keterimwo akamaramaza kaho umushikiranganzi w'intwaro hagati yanditse ngo kuja kwibuka abo bantu banyu kuko nta gitwarira igihugu kandi koko birumvikana kuko bishwe na Sahwanya Frode wari yashindiye Sende David tukabona umunsi ari itandukanije rero n'abana n'abantu bazize ubwoko bwabo bw'abatutsi ngo ntibikiri iby'imbeshe
ndetse
niyo ntwaro itwara iririra abo bwoko bumwe bw'abahutu urumva ko bapfuye bazira ubwoko bw'abatutsi yanditse ngo abantu banyu hanyuma rero ikindi ni uko yasubiye kwiyerekana yuko yivuguruza kuko iyo kuba ari ukugomba gukingira twebwe ubwo rukundo rwa mu mpekure yari kuruhera kuri abo bategetsi babo bagiye barenga 60 barenga amajana bafashe iki gihumbi
muri make
nuko niko twayibonye
muri make cyane nikihe mutegekanya muronsi iyo nyishu ko mutazorenza abantu 10 bazonja kwibuka
ego twebwe bavuga mu kirundi bati umwana w'ubwenge agayamira tuzorunga ikintumwa zacu ariko kubera badashobora guharura abantu baza kubuhinga ngurukana bumenyi turategekanye inama yacu yo kwitariki 23 z'ukwicumi aho tuzobwira ibirori nk'ibyo nyine byobaye tuzokumviriza abashyitsi ku icumi batubwira iyo babonye turondeye abahinga twarateguye ibiganiro bibashikirize ingene berekana ingene severik irazimanganye igihonya bwoko kujya kureba abatutsi mugabo ikagomba kwerekana yuko murundi atabandi bapfuye atahuta kuko twashiye tubikora.
Murakoze cyane.
Namwe ndabashimiye.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 2169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, General Colin Powell wigeze kuba ministri w'ububanyi n'amahanga n'umugaba mukuru w'ingabo zose z'igihugu yitabye Imana uyu munsi. Yazize COVID-19 kandi yari yarayikingiwe. Yari afite imyaka 84 y'amavuko. Mugenzi wacu Temistocle Mutijima aramutubwira ku buryo burambuye.
Umuryango wa Bwana Powell watangaje iby'urupfu rwe mu butumwa bashyize ku rubuga rwa Facebook bugira buti: "Tubuze umugabo udasanzwe kandi wuje urukundo, umubyeyi, sogokuru n'umunyamerika w'agatangaza." Umuryango washimiye abaganga bo mu bitaro bya gisirikare bya Walter Reed National Medical Center biri mu nkengero z'umujyi wa Washington ku buryo bamwitayeho mu minsi ye ya nyuma. Bwana Powell yari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika kuva mu 2001 kugeza mu 2005 muri manda ya mbere y'ubutegetsi bwa Perezida George Walker Bush. Mu kumuha icyubahiro, Bwana Bush n'umufasha we Laura Bush batangaje ko bababajwe cyane n'urupfu rwa Powell. Bwana Bush yagize ati: "Yari umukozi wa leta w'indashyikirwa uhereye igihe yari umusirikare mu ntambara ya Vietnam. Abaperezida benshi mu mitegekere bakeneraga inama n'ubunararibonye bya General Powell. Ibyo byamuhesheje gutsindira ubugira kabiri umudari w'ikirenga w'uharaniye ubwigenge utangwa na Perezida wa Amerika. Yari yubashywe cyane haba imbere mu gihugu no hanze yacyo." Mu bategetsi bakuru ba Amerika bagize icyo bavuga ku rupfu rwa Bwana Colin Powell n'ibyamuranze kandi harimo minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Antony Blinken. Bwana Blinken yagize ati: "Uyu ni umunsi ubabaje aha muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Yahaye iyi Minisiteri ibyiza bihebuje ibindi mu buyobozi bwe, ubunararibonye bwe no gukunda igihugu kwe. Yaduhaye ubupfura bwe kandi iyi Minisiteri ibyo yarabimukundiye." Yongeraho ati: "Yari umugabo w'ibitekerezo ariko ntiyatsimbararaga ku byo yemera gusa. Yakundaga gutega amatwi no kwigira ku bandi. Yashoboraga kwemera amakosa. Urwo rwari urundi rugero rw'ubunyakuri bwe. Nahoze nemera cyane Bwana Powell kandi nzahora mwemera." Mu gusoza ubutumwa bwe, Bwana Blinken yagize ati: "Bwana Powell ntiyigeze arekeraho kwizera Amerika, kandi natwe twizera Amerika atari by'igice kuko ya Amerika yashoboye kuduha umuntu nka Colin Powell." Powell, generali w'inyenyeri enye wamaze imyaka 35 mu gisirikare, yabaye umuyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa bya gisirikare muri Minisiteri y'Ingabo ya Amerika, Pentagon. Yabaye kandi umugaba mukuru w'ingabo za Amerika kuva mu 1989 kugeza mu 1993 mu gihe cy'ubutegetsi bwa Perezida George Herbert Walker Bush, umubyeyi wa Perezida Bush, n'amezi make ku butegetsi bw'uwamusimbuye umudemokrate Bill Clinton. Mbere yaho yabaye umujyanama mu bijyanye n'umutekano w'igihugu ku bwa Perezida Ronald Reagan. Bwana Powell muri politiki ya Amerika yabonwaga nk'umurepublikani udaheza inguni kandi ushyira mu gaciro. Mu 1996 yashatse kwiyamamariza ubuperezida ngo ahangane na Bill Clinton, ariko aza kutabikora kuko umufasha we Alma yamugaragarije ko atewe impungenge n'umutekano we. Mu 2008 yagaragaje kutumva ibintu kimwe n'ishyaka rye ry'abarepublikani, maze ashyigikira kandidatire y'umudemokrate Barack Obama waje guhinduka perezida wa mbere wa Amerika w'umwirabura. Bwana Powell kandi yanagize uruhare runini muri zimwe mu ntambara zikomeye Amerika yagiye irwana kuva mu myaka 20 ishize. Mu 1991 ubwo Powell yari umwofisiye mukuru, Bush mukuru yategetse ingabo za Amerika kwirukana ingabo za Iraq mu gihugu gituranye cya Kuwait. Intambara yamaze igihe gito, ariko kandi yatumye Bwana Bush atakaza igikundiro mu bya politiki mu gihugu. Ariko mu 2003 ubwo yari akuriye ububanyi n'amahanga, Powell nabwo yagize uruhare rukomeye mu kuyobora Amerika mu ntambara yo gutera Iraq yashingiwe ku makuru y'ubutasi yibeshyweho ko ari perezida wa Iraq Saddam Hussein yigwijeho ibitwaro bya kirimbuzi byashoboraga guteza intugunda ku isi. Ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa kabiri mu 2003, Bwana Powell yagejeje ijambo ku kanama karoni gashinzwe amahoro n'umutekano, aho yasobanuraga impamvu y'intambara yashakaga kugabwa na Perezida Bush n'abategetsi bakuru mu buyobozi bwe barimo na Vice Perezida Dick Cheney. Powell yemeje ko nta gushidikanya ko Saddam Hussein afite intwaro za kirimbuzi ndetse n'ubushobozi bwo gukomeza gukora izindi kandi nyinshi mu buryo bwihuse. nyamara mu kwezi kwa 9 kwa 2025 Powell yemeye ko ijambo yavugiye muri Loni ryarimo amakuru menshi atari ukuri biturutse ku ikosa ryabaye mu butasi bwa Amerika mu kiganiro n'umunyamakuru wa televiziyo yasobanuye gushyigikira intambara ya Amerika kuri Irake kwe nk'ikizinga cinjiye mu buhamya bw'ibyamuranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntigeze itahura intwaro za kirimbuzi muri Irake yagize ati bizahora mu buhamya bw'ibyandanze byari bibabaje birababaje na nubu
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF ryahagaritse ikibuga cya Kigali kiri I Nyamirambo rivuga ko hari ibyo kitujuje ntikizongera kwakira imikino mpuzamahanga nyuma y'umukino uzahuza ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi n'ikipe y'igihugu ya Mali umukino uteganijwe mu kwezi gutaha mugenzi wacu team Ishimwe yavuganye na David Iraguha umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa amubaza uko bakiriye icyemezo cya CAF
twabyakiriye uko babitubwiye gihari nje komandasiyo baduha tugomba gushyira mu bikorwa mu gihe runaka tutakimeranyijweho umurongo numva nta kindi ko byakira gutyo den ntabwo tugatangira ibikorwa by'ubutani kuba dusabye twagize umuntu wo muri CAF CAF license manager wahageze kuwa gatanu ubwo yari yacekinga yazoreze hari ibyo yashimye ariko niwe yabishimye kigali yatubwiye ati iyi ni 30% birimo ikibuga twahereyeho uburenganzira na FIFA certified biza muri 2024 hari amatara rwose aravuga ati neza cyane ariko se uko mwabibonye muri leta batwohereje ejo nimugoroba igaragaza ibintu binyuranye details ije yari igiteze harimo intebe abafana bicaraho ngomba gushyirwamo muri stade hose kugira ngo abantu bajye bicara neza cya n'ikimwe cya kabiri hari ubwambarirwa kubakinnya yo dressing rooms harimo za conference rooms harimo za muri washrooms so n'ahandi hanyuranye n'ubwo detaye bwinshi bagiye bashyiramo bityo rero bakavuga bati nemerewe kongera kwakira umukino n'ubundi mpuzamahanga iyindi yose ubwo hari umwanya kwihakira bisobanuye ngo uriya mukino wa FIFA World Cup Qualifiers Steve Wanga hano urangira ubwo ntabwo twemerewe kuhakira umukino mpuzamahanga yaba ari uwatsitse yaba ari nyakaho icyemezo ryumvikana ntawe cyashimisha yaba ari gukorera urwego rwa siporo nkatwe yaba ari n'izindi nzego za leta n'abandi benshi bagiranye ko twakiraga amarushanwa anyuranye gutyo ariko igikomeye kirimo nuko nkuko babitubwiye muri recommendation tugomba kubikora kugira ngo tubone ukomeza kugenda imikino yacu hano mu Rwanda
hari ikintu bishobora kuba byababangamiyeho kubera imikino mwagomba kwakira
bizumvikana wewe ntabwo yavuga ngo ni byiza kuko niba imikino tuzayakira abantu hari imikino yose icumi kuko batatugishije inama batubwiye umukino bityo rero mpuzamahanga yashobora kuba ijya ahandi hatari hano mu Rwanda
kuba bahagaritse imikino agomba kubera kuri stade Nyamirambo ntabwo mwabajije nabishobora kwimurirwa kuri stade Amahoro
ubusanzwe stade yo n'ubundi ntabwo Sandrine yemewe regional league yemewe Nyamirambo ahubwo iri muri gahunda yo kuvugururwa neza ni stade Amahoro n'ubundi bamwe ko process yaranatangiye ubwo itakanye kubakwa yaranatangiye kugira ngo ayivugurure sobanuye ngo rero iyo n'ubundi ntabwo twahindura nta twahindura mu kikura kijyanye kuri stade Amahoro reka niyuzura izaba yujuje standard zishoboka uburyo banaza bakadusura bakavuga ati turi gukorera by'amahoro
ibyo ngibyo bavuze babona bitujuje ibisabwa nk'amwe mushinzwe imikino muri urwego rw'igihugu muri Ferwafa murabona bizafata nk'igihe kingana iki kugira ngo ibintu byose byagiye ku murongo
turabaramukije bakunzi namwe banywanye bishwe rya Amerika ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 icenda icenda gatatu rimwe. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio y'u Rwanda Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti zacu naha amakuru twabateguriye muri uyu mwanya ahumurije, ndabashimiye ko mwateza amatwi. Mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika. Umugoroba mwiza, murakarama.